Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bamwe mu Barundi b'impunzi mu miji yo mu Rwanda baritegura guhunguka, ariko hari abandi bumva igihe kitaragera.
Umugabo ni waza gucura rero tutashe Burundi butadukeneye ntigoreka kutunyuruza na twebwe na mutekano liyo.
Uyu numwe mu Barundi b'impunzi babi Kigali mu Rwanda. Abarundi barenga 280 ejo barahungutse bava mu ntara ya Kivu yepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abandi barenga 500 barimo baritegura gutahuka bava mu Rwanda. Umuryango w'ubukungu w'Afrika y'uburengerazuba CEDEAO uriga uko wakuraho ibihano wafatiye igihugu cya Mali. Aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya gato, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Nakibateguriye kandi ndakibagezaho mfatanyije na Mukbil ya Barol, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyse Bigirimana, mikoroni yawe.
Urakoze Thomas. Umuhuza yarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'uburengero CEDEAO, yavuze ko bisa n'uko bagiye gufata ingingo ku munsi wa gatanu yo gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye Mali inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi guheze. Ibihugu bya CEDEAO byugaye imbibe zose zibihuza na Mali, hamwe no guhagarika guhanahana ibidandazwa. Abasirikare basabye muri iyi ndwi kw'ibyo bihano bikurwaho inyuma yaho wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Bahindaw agenewe kuba umukuru w'igihugu w'ifata kibanza mu mezi 18. Perezida w'ifata kibanza bitegekanijwe ko arahira muri uyu mwanya kuri uyu wa gatanu, mu gihe umukuru wako kagwi Colonel Amis Goita azobicegera ciwe iby'ifata kibanza. Jonathan yagiye muri Mali kwa gatatu kwirabira uko byifashe. Yavuze ko CEDEAO igiye gufata ingingo kuri ivyo bihano. Yavuze ko ivyo shirahamwe atanyungu rifise cyo gukandamiza igihugu kibanyi mu muryango mu bihano. Ariko Jonathan yongeye koko Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ari nawe arongoye CEDEAO muri iki kiringo ari wazotangaza iyo ngingo. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko abantu 23 barimo abanyeshuri bafuye igihe ikamyo yikoreye igitoro itembeye igace ya kumuriro kuri uyu wa gatatu mu ibarabara hagati mu gihugu. Amasanganye y'amakamyo arakunze kuba mu mabarabara adafashwe neza muri Nigeria. Perezida Buhari ahanura abakoresha amabarabara kwisunga ingingo z'umutekano kugira birinde amasanganya nk'ayo muri kazoza. Umumenyesha makuru yahashitse iryo sanganya rikiba yavuze ko iyo kamyo yariko iva mu gisagara cya Okene ijya mu buraruko bw'igihugu igihe ifire yayo yanka gufata ishitse ku ibarabara rikuru riva Irokoja rija i Abuja. Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu yaratangaje ibihano bishasha kuri Kiba bigamije kuzibira iminyuro leta ya Kiba icishamwo amafaranga. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo bihano bibuza Abanyamerika kuba mu nyubakwa zegukira leta ya Kiba no kurangurira amatabi n'inzoga muri icyo gihugu. Trump yongeye gukaza ibihano byari byatezuwe n'uwa mubanjirije Barack Obama. Ibi bihano bifashwe mu gihe Perezida Trump n'umukeba wiwe muri politike Joe Biden bariko barondera kwigarurira amajwi menshi muri leta ya Florida mu gihe hasigaye indwi zitandatu ngo amatora abe. Leta ya Florida iha abahanuzi ba Perezida Trump bibaza ko gufatira ibihano bikomeye Kiba bishobora kwakirwa neza n'abanyagihugu baho benshi bamuka muri Kiba. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko abatalibani bagandaguye abapolisi 28 mu mirwano yabaye bw'umanuko bw'ico gihugu. Umutegetsi umwe muri ako karere yavuze ko abatalibani bagandaguye abo bapolisi inyuma y'uko bishikanye, ariko abatalibani barabihakanye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Gizabe mu bumanuko bw'intara ya Uruzgane, ahamaze iminsi haba ugutana mu mitwe gukomeye. Zergai Ebadi, umuvugizi wa buramatari w'intara ya Uruzgani, yavuze ko abatalibani bahenze abo bapolisi 28 ko nibishikana ku munsi wa kabiri bazoba reka bagataha mu ngo zabo, ariko yavuze ko bamaze kubambura inkoho baciye bicwa bose. Ubufaransa bwasabye ejo kwa gatatu kw'amakungu ahagurukira rimwe kugira hashingwe leta nshasha muri Libani, mu gihe abanyagihugu bariko barasaba ko haba ibihindutse inyuma y'igisasu cyaturitse ku kivuko cy'i Beirut. Umushikiranganji w'Ubufaransa jejwe imigenderanire n'amakungu Jean-Yves Le Drian yavuze ko abanyepolitike muri Libani batarabasha kumvikana gushinga leta nshasha. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze kugendera Libani kabiri inyuma y'iryo sanganya. Leta z'umwe za Amerika yo na Arabia Saudite bariko baragabisha Ubufaransa ko buriko burashaka iyo leta nshasha yoza yegamira umuhari Hezbollah usanzwe ushigikiwe na Irani kandi ubonwa na Amerika nk'umuhari w'iterabwoba.
Aloyizi Bigirimana, urakoze. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ku mupaka wa Gasenyi Nemba, u Rwanda n'u Burundi barimo baraherererekanya abarundi n'abanyarwanda bari baraheze mu bihugu byombi nyuma y'ifungwa ry'imipaka ryatewe na COVID-19. Aha ku mupaka wa Gasenyi Nemba kandi niho icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baza kunyura bahunguka bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uraho ngaho igasenyi Nemba. Bimeze gute?
Ego cyane Thomas Kamirindi, hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Rwanda n'u Burundi, hari abarundi batari bake bari buganiwe mu Rwanda bugaranye kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Abo rero kinugiye bakabemerewe gusubira mu gihugu iwabo, bari bamaze igihe babigerageza ariko byari byaranse. Ubu rero bagiye mu serukizi bw'u Burundi mu Rwanda i Kigali, maze barabemerera bagira urutonde rwabo, bakaba baje mu modoka zishika zine zuzuye barenga 80 bose. Bakaba rero baje kwakirwa hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba, baterewe ibidodo mu byangombwa byabo, mu mapasiporo n'amaresepase yabo, bakaba rero muri kino gihe bariko barambuka umupaka. Ariko rero ku rundi ruhande naho hari abanyarwanda bari bugaraniwe nabo mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19 nyene, nabo nyene muri kino gihe bariko barambuka, bariko barajabuka abaza kuri ku ruhande rw'u Rwanda, nabo bakaba barenga 50, nabo nyene bakaba bakiriwe hano kuri uno mupaka wa Gasenyi Nemba. N'igikorwa rero nkuko twabibwiwe n'abayobozi n'abategetsi bari ngaha, kiriko kigenda neza guhererekanya canke guhanahana abanyagihugu bari buganiriwe mu gihugu kimwe mu Rwanda canke mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Bagwiriyemo abari bagiye kwivuza, cyane cyane abarundi bari bagiye kwivuza mu Rwanda canke bari baje kumvuza akazi canke bari baje na kubyerekeye imanza zitandukanye ubugeni canke ibindi, bakaba rero bari bugaranywe kubera ico kiza cy'umugera wa COVID-19. Bamwe muri bo twavuganye batubwiye yuko bagiyehoye kubona basubiye mu miryango yabo. Hari nk'umupfasoni yatubwiye ati je bune natsize abana bakiri bato, none muri kino gihe ngiye gusubira kubaraba nongere ntunganye n'udukorwa two mu rugo.
Niko sekrave ahongaho gasenyi nemba yego urahabona abo bantu b'abanyarwanda n'abarundi bari baragotewe mu bihugu byombi kubera imipaka yafunzwe biturutse kuri COVID-19 ariko rero hari n'abarundi barenga 500 umutegereje ahongaho gasenyi nemba bahunguka bava imahama.
Thomas nkuko bivuze ni hano nyene mu kanya haja kwakirirwa impunzi z'abarundi zari zahungiye mu kambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bakaba bari kubaraza muri kintu gihe bagera ku 511 ni gice kigira gatatu c'abarundi bahungutse mu kiringo c'ukwezi kumwe abagiye guhunguka bakabarenga gato 1,500 nawe nyene mu kanya turabarindiriye kugira ngo baje kwakirirwa kuri no mupaka wa gasenyi nemba abajabuke bagende mu Burundi bakaba nkuko tubibona hakurya ku mupaka w'u Burundi ku gice cy'u Burundi baje kwakirwa n'abategetsi batandukanye. Amakuru dufise nuko nkuko abambere byagenze baje guca bajanwa mu kambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi aho bamara iminsi itatu bariko bigi ibiri canke itatu bariko bigishwa gukunda igihugu bongera bahabwa n'ibindi bizobafasha kugira ngo basubire mu miryango yabo munyuma bagaheza bagatwagwa iwabo. Ariko rero hari nabandi baba batiyandikishije kugira ngo batahukanwe tubabona nabo nyene hano ku mupaka nabo bita mu gifaransa hashtag ibita ngo ni de la patrie spontanee nabo baba hagufi ngaha hano muri kano karere ka Bugesera cyangwa Kigali bakumva abiwabo bagenze babatahutse nabo bagafata ingingo yo gutaha. Abo rero nabo barindiriwe ko bashobora kwakirwa nkuko byagenze mu bice bibiri biheze abandi abarundi nkabo biyumva bashatse gutaha bagaca baza hano ku mupaka barakirwa bagataha. Hano rero niho turi Thomas Kamirindi amakuru arambuye turaja kuyashikiriza mu kanya kari imbere abo barundi nabo bandi bahungutse bavuye imahama bamaze gushika hano.
Pierre Claver niyo nkuru urakoze. Komeza kandi utubwire uko HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi itegura gutahukana abarundi b'impunzi baba mu mijyi yo mu Rwanda.
Ishirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryabwiye Ijwi Amerika ko ari impunzi z'abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya Mahama bariko baratahukanwa. Umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane ntagitigire ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikogwa kikibandanya yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500. Icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari abarundi benshi. HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba. Rizo barya mbere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga 1,000 bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu kambi y'Amahama. Abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava.
Mbona vraiment bona nino tonyaga ubuzima bwo bungoye cyane abati kumbe ariho kazi yo kuzaba umuntu yosubira no mu kazi kubera impamvu z'ubuzima bwo bungoye ngaha. Ko nabwona n'abantu hari abakatubwira ati nengo ntabwo situation umutekano ntabwo iri garape cyane abakazi baratubwira ati umutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati tari raporo ya demine kenze na za demine seze viraruta kure mu nta kibazo ntangora murakure ntabwo bazikiza ntaki ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose rumva ati numva tinengere byo nta birasumbana nta kundi nyene kabijyanye n'umutekano wabo bafataye icyo babatwaye atacyo ntangora nimwe atagwa babanduzanya urabona ngo tumuhore yaragarutse kereka ibintu by'ibitero mu minsi bike bitangura kubayo muganda byo ubona bavuga ati ntacyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe.
Nubwo biruko harabandi baba ikigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubgabo umutekano muke bahunze utaragaruka.
Natwegwe twahunze atari Burundi bwatu muko mugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe na mutekano riyo
kwa rukubanza gutora inyishu irama
ubwambi nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
Haise agarigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane wigendwi itariki 24 z'uku kwezi ikindi gice c'abarundi barenga 500 bazotahukanwa Haise rivuga ko hashobora kuba harimwo abazoba bavuye Kigali ni Mahama ku Rwanda rwe Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronkaho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramwo byategekanijwe Pierre Nkurikiye no muvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu no umutekano ushinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya Amerika mu ndwi heze aho yari ko yakira igice kigira kabiri c'abarundi bahungutse
tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi nta ntambamye hari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufise nco kwakira abantu bake isivyo dufise ibibanza bibiri icisongo legishwa kwakira abantu 600 dufise n'iciki nazi gishobora kwakira abantu 1200 nukuvuga ko nubwo bozira rimwe ari 2000 cyangwa 3 twoshobora kwakira ntangomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo c'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo
nubwo hari abariko barahunguka Haster rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro Pierre Clave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga umunyamakuru wacu mu gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi babo mu nkambi ya Nduta
kamwe kagatanu ngahinduta hariho abana babakobwa twahora twigana bamwe baragiye kubagabo abandi nabo baratwayinda abandi nabo barinyuma y'ibikiki gukora akazi abandi nabo babakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibikiki gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga
akayi bafise ibikoresho by'ishuri atamuzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwariramo amakayi bafise ibikayi byinshi biharakenewe ishakoshi n'amakayi n'amakaramu hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyene mengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyene akavamo yihebera
dusaba turasaba yuko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda kubagabo batwarinda zishushe kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyira bw'abantu karusha tukuma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwayinda nibyo byinshi kubera ubuzima ari bubi cyane Icyo dusaba UN twoyisaba ko yo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya
hanyuma kore turasaba nifashanyo nyene kugira natwe tuze turaronka ibindi nyene bitandukanye nka niforome ibirato amakaye amashakoshe munyere gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane kukubera benshi bace bi arongo kwa abandi barahebe ishuri kuzongorane bahuye nazo cyo ni beshi gosingira ni bice ku ibitano kwijana
eh nta bikoresho bafise na cane cane nka bijya bikoresho babahabye ishuri ntabyo babaha twase bahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
ibikoresho byo byo ntabyo bafise ku kubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera ibikoresho nyine bashobora kubivura kandi urabona haraheze igihe badahabaha ni bikoresho nyine bakoreramo
abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi ndera mahera ngene boba abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakondera ugasanga kavuga ati ko nigareka cye nirongorego beshire bararongo beshi ngira usanga ari ubuzima nyene bw'abacanze bashe baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye hari igihe ushobora kuhura umubashyira ugasanga urabuza agasabu n'icyangwa urabuza utuvuta rero umaze kuronka umubashyira avuga ati reka ndagutware tuze kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nkababwira nk'amakaye yaraba heranye n'amakaramu abo gicyo saba nuko abanyeshuri bapokeza ibikoresho byo gukoresha bwa ntibaje baje guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira.
Kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri. Abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera, abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi.
Ejo kuwa gatatu Abarundi barenga 280 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratahutse. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira arakomeza kuri iyi nkuru.
Izi mpunzi zatahukanywe uko ari 287 zinyuze ku mupaka wa Gatumba, ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mupaka wa Kaberagure na Kavimvira. Icyo gihe zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira. Kuba izi mpunzi zatahukanywe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu, kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira zari zihafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana. Nitegeka Consulate na Geraldine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara ya Cibitoki bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu cy'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro.
Genda bishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse. Abashimiye nyakuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho twatugorewe muri Kavimvira twikorera igaravie tukikora mucanga dukora amafaranga 50. Twari tugwaba cyane twajyanwe ku munsi twaduhangayitse benshi dutashe twararuca atari icyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu. Nkabanange kumusaba yongere uko atwitayeho twega dutashe yiteho n'abasigaye muri Kavimvira benshi abanye dutashe basigara bararira.
Nukuri ndashimye Imana yoba idukuye mu rupangu rwa Hanseri. Ndashimiye Imana nukuri turashimye cyane kandi hariho n'abandi bantu basigaye twifuje ko mugire uburyo bwose nabo nyine bazodusange mu gihugu cy'u Burundi. Twahiduhangayitse twahitubaye nabi none turashimiye umubyeyi wacu Leta Mbyeyi yatwitayeho w'u Burundi mbere y'itumukomera amashyi. Yaduhamagaye kwiyo tutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe. Imana imuhezagire yongere ahezagirwe rwose.
Enoke Ndayishimiye nawe ni umwe muri aba Barundi batahukanye yemeza yuko ari ibyishimo kuri bo.
Ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu. Abanezerewe cyane rwose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro. Aha twatubayeho nawe mu buzima bubi twari dutunzwe no kwikorera amagaravie kandi tuzaye kwikorera imicanga. Abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu. Ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerewe cyane.
Faustin Bastenti Bangana ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Intwaro y'Agati mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko aba Barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya korona nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere y'uko bahunga. Uyu muyobozi wari waserukiye Leta y'u Burundi ku mupaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikareka ubwoba.
Ndababwira nti karibu karibu bose twebwe turi pre kubakira. Murabona urongoye gisata cy'impunzi ari hano, abahaseri badufasha mu bindi bari hano, igipolisi cy'u Burundi kiri hano, bose intwaro turi hano. Nta yindi jambo dufise mu kanwa atari jambo rimwe ry'iteka ry'uko dusaba yuko aba bavukanyi bacu aba bene data bose batahuka. Nabwo ni kanatsinda batashi wabo none utashi wanyu umva hari ahantu hajyoshe haruta aho si wanyu muhira. Umubyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza n'akamwemwe mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu ariko barateba kuko ni umunsi mukuru.
Mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi z'imurongwe no mu rusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma. Niki wazibwira?
Oya, abantu bose navuze ntituze tuja muri byinshi. Umurundi wese ari muri Kongo mbese sino muri Kongo wese kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose.
Ku Rwanda rw'umuyobozi wa seri muri Uvira na Fizi Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitahukanye izi mpunzi z'abarundi mu gihe ibihugu bya Tanzania n'iby'u Rwanda nabyo bikomeje gutahukana izabihungiyemo. Vedasengabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika Uvira.
banywanye bakunze bijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 11,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 1,070 13,630 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
mu Rwanda komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu irasabira Paul Rusesabagina uburenganzira bwo kuvugana kenshi n'umuryango we n'abavoka be umuyobozi w'iyi komisiyo madame Mukasine Marie Claire yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
komisiyo buriya mu bikorwa by'ingenzi ikora buri gihe isura ahantu hafungiye abantu bijyanye by'umwihariko na Bwana Rusesabagina kugira ngo turebe nawe aho ari aho afungiye niba ubwo burenganzira bwe bwubahirizwa kandi rero komisiyo ibikora ishobora kubikora ibyibwirije ishobora kubisaba yabisabwe n'umuntu watabaje cyangwa se n'andi makuru yagiye ibona cyangwa yumva hirya no hino ikabifataho icyemezo cyo kubigenzura
kuri Rusesabagina mwafashe ni mwabyibwirije mwarabibwiwe byagenze
nitwe twabyibwirije kuri Rusesabagina twarabyibwirije muri rwa rwego nyine rwo kugenzura imibereho y'abantu bari ahantu bafungiye kandi ibyo tugenzura buriya tugenzura imibereho y'umuntu ufunze tukareba niba amategeko ateganywa mu mifungire y'umuntu yarubahirijwe niba yaramenyeshejwe ibyo aregwa niba yaragize uburyo bwo kubona umwunganizi kandi umwunganizi yihitiyemo ibyo byose turabireba turabikurikirana tukanazabigeza no ku ndunduro iyo tubona ari ngombwa
yego mwasanze iki rero harimo umwe mukoreye ubuvugizi na buri mwe bitubwira
mu bijyanye n'imibereho ya Bwana Rusesabagina twabonanye nawe mu cyumba cye ndetse mu muhezo kuko niko amategeko abitwemerera ibindi bihe byose nabo dusura wenda turi kumwe nawe icyo twarebaga cyane naho ari icyumba arimo kimeze gite se gifite umwuka uhagije se gifite urumuri ruhagije ese gifite isuku n'ubwiherero twaramubaje tuti se nta cyifuzo ufite wenda icyo wifuza cyarushaho kugenda neza ibintu bibiri yatubwiye nuko yaratubwiye ati nibyo mfite baranyorohereje kuvugana n'umuryango wanjye atari ko byiyongereye byarushaho kuba byiza ati nkaba navugana nawe kenshi ikindi yatubwiye ni ikijyanye n'abavoka be yabata abavoka ndabafite turabonana tufatanya ku bijyanye n'urubanza atari ko nifuza ko twajya tugumana umwanya urenze uwo tuba turi tumaze rero kubonana nawe twabonanye n'abahagarariye RIB na polisi tubagezaho ibyo twabonye kandi tubabwira n'ibyifuzo bye tubasaba yuko babiha agaciro bakabizirikana
nubwo ko mukurikirana no ku muntu nyine amategeko yubahirizwa yaba ajya mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha ni kenshi havuzwe ko uko yafashwe habayeho gushimutwa byo byo mwabirebyeho mwarabiganiriye mwasanze byemeze bite
ku bijyanye n'icyo ngicyo ntabwo twakiganiriyeho icyo yatubwiye gusa nuko uko akigera mu maboko y'ubushinjacyaha mu minsi ya mbere ko atarafashwe nk'uko afashwe muri iyo minsi nk'iminsi itatu ya mbere nibwo yatubwiye ko atarafashwe neza. We rero yatubwira ati bigitangira ntibyari byiza atari ku ngubu bimeze neza.
Yababwiye ko bigitangira haburaga iki?
Bigitangira yatubwiraga yuko atari yisanzuye neza. Kandi we yatubwiraga ati ntabwo nari ndi mu mapingu ati ndetse naho narindi ntabwo nari mazi neza. Ubundi twebwe turagenzura tuvuga ibyo twabonye ariko nk'ibyo yatubwiye nta buryo bwo kubigenzura twari dufite kuko ntiyanatubwiye ati naraha ariko
ntabwo yagarutse n'ukuntu yafashwemo kuko umuryango we
ibyo kuko yafashwe ntabwo yigeze abitubwira
namwe ntimwabimubajije
ntabyo twamubajije.
Nshuti zacu, ikiganiro Iwanyu mu Ntara na Gihumurije ndabashimiye cyane, mugire umunsi.